izwi ya Amerika. Ujya mikanye yabandanya biganiye byo mu gitondo mu kirundi ni kinyarwanda nshuti mu duteza amatwi namwe mwese mu cugurura maradio yanyu turongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu muri kumwe na Frederic undikije abitiramije uyu munsi ni kwa gatandatu tugiye gutangurira ku makuru ya karere k'ibiyaga binini nyuma ibivugwa mu karere turaza kubandaniriza ku kiganiro iwanyu mu ntara kibanda ku makuru yo mu ntara z'u Burundi no mu makami impunzi z'abarundi turabashikiza kandi n'ikiganiro cy'umuziki ejo ku munsi wa gatanu umurwi w'igihugu ugenga ujejwe gutunganya amatora seni warashize ahabona ikirangaminsi cy'amatora yo mu 2020 mu Burundi ibikorwa byo kwiyamamaza nizotangura ku igenekezo rya 25 y'ukwezi kwa kane amatora y'umukuru w'igihugu ayabashinga amateka n'abahanuzi b'amakomine ku igenekezo rya 20 y'ukwa gatanu ayabakenguza amateka ku itariki ya 20 y'ukwindwi hahereze ayabahanuzi bo ku mitumba ku itariki ya 24 y'ukwezi k'umunani naho mu banyamigambwe bari batumiwe kuraba ico kirangaminsi bashima hari imigwi ivuga ko yarenganijwe ni nk'abagendana ubumuga bamenyesha ku ikarata itora itigeze ifatira ku bumuga bw'abatabona n'inkuru ya Eloge Wirikaneza menyesha makuru ijwi ya Amerika.
Pierre Claver Kazihise umukuru w'umugwiseni yasiguye kwikiranga misi gitanzwe hakiri kare mu ntumbero yo guha amahirwe abazoja mu matora kwitegurira mwanyo bereye yagarutse ku matariki makuru azoranga amatora yimirije
ari ubwa mbere itariki ya 20 rusama hazobera amatora atatu umunsi umwe ayo matora akaba ari itora ry'umukuru w'igihugu itora ry'abashinga amateka n'itora ry'abajenama ba komine akaba n'itora rya kabiri ryo muri mukakaro n'itora ry'abake amateka itariki 24 akaba rero n'itariki 24 z'ukwezi kwa myandagaro hazotorwa abajenama ab'imitumba canke b'amakati imbere y'amatora mwazi ko hamahaba kwiyamamaza mu gitabo c'amategeko agenga amatora bavuga yuko ari iminsi 21 kuba rero iminsi 21 imbere yuko ayo matora aba kireta nko mu bizi amasaha 48 yo kwiyamamaza biba vyahagaze cyo iminsi 23 imbere y'umunsi w'itora neza
bamwe mu banyamigambo bari bitavye ibikorwa byo gutangaza kino kirangaminsi nka kefa n'ibizi umukuru wa Sahwanya Frode Bunyakuri bashimye
bwa mbere twebwe twashimye yuko kino kirangaminsi gitanzwe kare kandi uko twabibonye ni kirangaminsi cisunze iteka rishasha rigenga amatora ico kirangaminsi rero kizodufasha kumenya ibikorwa bigezweho tuvyitegurire mu ncamake turaza yuko iyi ngendo ari nziza se ntitanguye
Mugabo naho kino kirangaminsi gitanzwe abanyepolitike ntibarekuriwe gutangura kwiyamamariza amatora
kwiyamamaza kugengwa n'amategeko sumbe ko umuntu abonye kirangaminsi ashatangura kwiyamamaza namba 5 gatoya abayihenze ntayigire n'umwe aja muri ivyo kwiyamamaza ntibiragera bizoba igihe amategeko abirekurira kandi mu kirangaminsi birangitse neza cyane nikumenya rero uko kirangaminsi n'icu gufasha kugira abantu bitegure murabona hariho abakeneye kurondera nk'amadosiye kugira ngo bitore hari abakeneye kurondera amadosiye kugira ngo bazosabe baje guhagarikira amatora cyangwa kurorera amatora ivyo byose bikire yuko abantu baba bizi kare
naho byamenyekanye kare hari imigwi itashimishijwe nk'uru nani rw'abagendana ubumuga mu Burundi Kasenyiza bigomba umukuru warwa garuka cyane cyane ku ngorane z'abagendana ubumuga bwo kutabona bataronse ikarata iri mu nyandiko bashobora gusoma bo nyene
mu matora ya 2015 abantu bacu bamwe bafite umuga bwo kutabona ntibatoye muti byagenze gute barashitse mu bibanza by'amatora nje waho narindi barahashitse bajanye n'ubuja kubafasha abajejwe gucungira amatora barabangira ko abo baherekeje batabafasha hanyuma babwira ko babaha abandi babafasha abo batabona bagize ati abo muduha ntabo twemeye mutemeye abo twazanye turabiheba no kuvuga bace bakata barata ayo majwi murumba ko yapfuye ubusa kandi batswe uburenganzira bahabwa n'amategeko y'igihugu n'ibiri kubira igihugu
kadise nawe yagarutse ku kibazo cy'indorerezi z'amatora
mu bisanzwe twebwe abarorerezi barafite ko bemererwa no kuvuga yuko batanga amadosi yabo bakayiga hanyuma bakabemerera igihe bakwije ibisabwa twebwe rero nta numwe tuvuga ko twakuyemo tutize idosiye yiwe kandi naho bari mu rorerezi ho ngaha ndetse va makuru atakwije dosiye ntituzogwemerera no kuvuga rero bose baremerewe mugabo bace muri iyo nzira yo gutanga amadosiye tuyige hanyuma tuyemerere no kuvuga yuko nta numwe akuwemo mugabo kandi bategezwa gukwirikiza uko biteguwe
aya matora y'umbere 2020 yateguwe mu gihe habanyepolitike batari bake bahunze igihugu kuva hadutse injyana za politike mu mwaka w'2015 zaturutse ku kindi kiringo cha president Nkurunziza iruhande yabo hari n'abamenyesha makuru n'abaserukiye amashyirahamwe yigenga n'abonyene bataye baromoka turetse abo hari kandi n'impunzi zahungiye mu bihugu bibanye zirenga 350,000 nk'uko ibitigiri by'igisata cyabo niyo cyita impunzi ya Israel bivyerekana ariko hari n'izimaze iminsi zitahuka amwe mu mashyirahamwe mpuzamakungu nka International Crisis Group aherutse gusaba kuri ibihugu n'indongozi z'akarere kugondoza ubutegetsi bwa Gitega kugira ibiganiro n'abanyepolitike bahunze igihugu zotuma batahuka bakaje mu matora y'2020 bibaye ngombwa bwa matora kagezwe nyuma mezi 6 kugira ngo bikunde Roger Urika neza Nairobi ijwi rya Amerika
Murundi mugambwe SNL urabandanya kwiyamiriza ifatwa nifungwa y'abanywanyi bawo hamwe ku muhingamo wo ku munsi wa 5 umunyamanga mukuru uyu mugambwe yarasavye kwivyo bintu bihagarara inkuru ijwi rya Amerika ryashoboye kuronka ibifashijwemo n'abakunzi baryo tugiye kwisomerwa na Desire Hatuyimana umumenyesha makuru ijwi rya Amerika
Muri icyo kiganiro kwa menyesha makuru umunyamanga mukuru umugambwe SNL avuga ko uwo mugambwe wakire neza ko umugwi SNL ujejwe amatora washize ahabona ikiranga minsi cy'amatora mwaka wa 2020 umushinga amateka Simo Bizimungu agashima ko hari amatora atatu azobera rimwe
wavuze ibizanye n'amatora atatu ari hamwe ayo mukuru w'igihugu abashinga amateka n'abahanuzi b'amakomini muti muri SNL muzakira gute twebwe muri CNR uko kuntu amatora atunganijwe turavyakira neza kuko hari ivyo aza gufasha abanywanyi bacu arabagabanyiriza wa mwanya bogiye barataho kuza kwikorwa zyabo kuko bazuyakoreye umwanya umwe bizotuma uwo mwanya ugabanuka cyo muri kimwe gituma tuvuga ko ayo matora uko atunganijwe tuvyemera n'umugambi CNR
hari ivyo umugambwe CNR udashima muri kino gihe nk'uko umunyamabanga mukuru wawo abivuga gutoteza abanywanyi kubafunga no konona ingoro z'uwo mugambwe vyibonekeza mu mihingo itandukanye y'igihugu n'ivyo umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe avuga
nkuko twabivuze igitigiri n'ikiniri uyu munsi mvuze abakunzwe gushika hirya yetu cyangwa ejo hashobora kuba harafashwe uyu munsi ariko icyo nibamenyesha coco bararenga 60 bari mu bushobozi butandukanye umugambwe SNL wama uri ku urabuzwa uburenganzira bwo kugurura ingoro zawo mu ntara zimwe zimwe no mu makomini ikindi nacyo ibijyanye no gusibanganya ingoro zawo byaribonekeje mu makomine nka Muhuta intara ya Rumonge Buganda mu ntara ya Cibitoke na Gashikanwa mu ntara ya Ngozi uko gusibanganya ingoro z'umugambwe byarenze urugero aho haturiwe hongera harasamburwa ingoro y'umugambwe ku rwego rw'intara ya Bujumbura iri Inyabiraba mu ijoro ryo kwa 15 bishira kwa 16 uruheshi 2019 buca iyo ngoro y'ugurugwa umugambwe SNL ubona ko iyo nyifato n'ingendo bitabereye bifatwa nk'umugambi ugamije kugabanya canke kugara urubuga rwa politiki bifise intumbero yo gutokeza abatavuga rumwe na leta muri rusangi na cyane cyane umugambwe SNL muri kino gihe gishyira amatora y'2020 icyo umugambwe SNL usaba leta kurekura abanywanyi bose b'umugambwe bafashwe bagafungwa hadakurikije amategeko bisimikize ibyagize bidafashe atakindi bazira atari ibyumviro byabo bya politiki
gushikira ingoro ya SNL ku rwego rw'igihugu iri muri zone Rohero mu gisagara cya Bujumbura ntivyoroshye kuko kuva yuguruwe hari abasirikare bandika abinjiye muri iyo ngoro abamenyesha makuru badasigaye inyuma ibitera makenga indongozi z'uwo mugambwe nk'uko bishikirizwa n'umunyamabanga mukuru
mu bikorwa byayo bya misi yose urahura n'intambanyi zidasanzwe za bamwe bamwe mu bategetsi bo mu ntwaro no mu mutekano bagengwa n'agatima kihanganira nira mu bya politiki. Tutarinze kubivuga byose, ibi bikurikira birerekana neza uko kutihanganirana. Kwandika ibiranga umunywanyi wese agende ingoro y'umugambwe ku rwego rw'igihugu bikogwa n'abajeje umutekano ntawe bitotera amakenga. Gusika ubu umugambwe ukabutazi amaherezo n'intumbero y'izo ntonde zikogwa z'abanywanyi bacu.
Umugambwe SNL ugasaba abanywanyi bawo kwitura ubutungane igihe cyose harabahohotewe bakirinda ingere ku yindi. Umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe umushinga mateka Simo Bizimungu abonera akaryo ko gutangaza ko ingoro y'umugambwe iheruka guturirwa mu ntara ya Bujumbura izosanurwa mu minsi imbere kandi ko ari hizugurwa atakizohinduka.
Mu Rwanda sentare yungurizwamo imanza yarasibije isomwa ry'urubanza ruregwamo General de Frank Rusagara, Colonel Byabagamba hamwe na François Kabayiza bari basavye sentare ko bufungurwa by'agateganyo kuko bavuga ko bapfunzwe mu buryo bunyuranye n'amategeko. N'inkuru ya Asunta Kaboyi umenyesha makuru w'ishuri ry'Amerika i Kigali mu Rwanda.
Mu gihe cya saa tanu nibwo abaregwa barimo General Frank Rusagara na Colonel Byabagamba bari bagejejwe ku rukiko rw'ubujurire. Nyuma y'amasaha agera kuri abiri abaregwa nabo mu miryango yabo bamaze bategereje umucamanza, urukiko rwaje kwinjira mu cyumba cy'iburanisha mu masaa tanu na mirongo ine ku buryo budasanzwe. Uyu munsi mu bantu batatu basanzwe baregwa muri uru rubanza ntabwo Serge Kabayiza François yigeze agaragara mu rukiko. Nubwo nta mpamvu zamubujije kwitaba urukiko zigeze zitangazwa, abari bitabiriye iburanisha ryo kuri wa gatanu bahamije ko bishoboka ko yakomeje kuremba kuko mu iburanisha ry'ubushize yari yazanywe mu rukiko aterewe mu maboko bigaragara ko mu mubiri we nta ntege zirimo. Ibyo ni ibibazo byumvikanaga muri bamwe bari mu rukiko bucece, gusa nta gisubizo umucamanza yabitanzeho. Abaregwa bari biteze ko umucamanza agiye kubasomera icyemezo yafashe ku busabe bamugejejeho basaba ko bafungurwa by'agateganyo kuko bavugaga ko uburyo bafunzwemo binyuranyije n'uburenganzira bwa kiremwamuntu. Icyo baregwa bari bategereje si cyo bahawe, ahubwo umucamanza yasabye umushinjacyaha ko bwashyikiriza Serge Kabayiza abaganga mu buryo bwihuse bagakora ibizamini by'ubuzima bwe bakareba niba yakurikiranwa by'umwihariko. Umucamanza yabwiye umushinjacyaha ko bitarenze tariki ya gatanu z'ukwezi kwa karindwi buzaba bwagejeje igisubizo cyo kwa muganga mu rukiko kandi bagahita bagiha n'uregwa. Umucamanza yavuze ko tariki ya munani z'ukwezi kwa karindwi aribwo urubanza ruzakomeza urukiko rumaze kubona ibyemezo by'abaganga basabiye Serge Kabayiza. Iki cyemezo rero nacyo cyabaye nk'igisoza iburanishwa ryo kuri wa gatanu. Uretse ko mbere y'uko urukiko rwanzura, Colonel Tom Byabagamba yahise asaba ijambo abaza umucamanza icyemezo cyafashwe ku busabe bwabo. Umucamanza yahise amusubiza ko bazabanza bakamenya icyemezo cya muganga ku buzima bwa Serge Mutabazi bakabona kubasubiza. Ibintu byabaye nk'ibitungura Colonel Tom Byabagamba ndetse na General Frank Rusagara byatumye n'umucamanza asaba baregwa ko bakwegera ababunganira bakabasobanurira neza uko bikorwa. Abaregwa bose bahise babwirwa ko iburanisha risoje, gusa babonaga bajyanye ikibazo cy'uko bari baje biteguye kumva umwanzuro urukiko rwabafatiye ku cyifuzo bari barugejejeho. Mu byo baregwa bari basobanuriye urukiko ni uko bafungiye mu kato ka bonyine kandi ibi bikaba bigira ingaruka ku buzima bwabo, bityo bari basabye urukiko kurekurwa by'agateganyo bakaburana bari hanze kuko basanga bafunze binyuranije n'amategeko. Uwunganira General Frank Rusagara Maitre Buhuru Pierre Celestin yavuze ko umukiriya wafunze mu kato gakomeye, yongeyeho ko bo mu muryango batemerewe kumusura byoroshye kandi nawe nk'umwunganizi we bahura inshuro nke kandi nazo bagahagarikirwa n'umusirikare wumva ibyo baganira byose. Maitre Buhuru yumvikanishije ko yunganira atagira uburenganzira bw'ibanze ku ibanga ry'ubuzima bwe kuko ahozwaho ibyuma bifata amashusho kamera bimugenzura. Ibi kandi byashimangiwe na General Rusagara ubwe wavuze ko no kwa muganga atemererwa gusobanura uburwayi bwe ari kumwe na muganga bonyine. Colonel Tom Byabagamba ndetse n'umwunganizi we mu mategeko Valerie Gakunzi nabo bavuze ko afungiye mu kato gakomeye. Uhagarariye ubushinjacyaha Faustin Nzakamwita yari yateye utwatsi ibivugwa n'abaregwa ko bafunze nabi. Uyu mushinjacyaha yari yasobanuye ko buri wese afungiye mu cyumba yihariye kirimo ibyangombwa kandi bakagira abasirikare bo kubafasha mu gihe babikeneye nko kubamesera. Naho ku kato bavuze ko barimo, umushinjacyaha yavuze ko aba bagabo bombi bateje impungenge ku munsi bahinduye imyifatire bishoboka ko n'uburyo bwo gufungwa bwahinduka. Mwibura nishagi ushize Serija Kabayiza we yari yavuze ko hashize igihe yarategetswe na muganga kujya mu bitaro wakurikiranwe byihariye ariko ko yasubijwe muri gereza. Umwunganira mu mategeko wa Milton Munyandatwa yasabye urukiko gutegeka abacunga gereza kwihutira kujyana Kabayiza mu bitaro nk'uko byategetswe n'umuganga. Mu mwaka w'2016 nibwo urukiko rukuru rwa gisirikare rwakatiye igifungo cy'imyaka 21 Colonel Tom Byabagamba kandi akamburwe n'impeta za gisirikare, naho General Frank Rusagara wacyuye mu ngabo ahanishwa igifungo cy'imyaka 20 mu gihe Serge François Kabayiza yahanishijwe igifungo cy'imyaka 5. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Turashimiye bagenzi bacu badushikirije amakuru nkubonaho n'umwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya 18 muri kumwe nanjye Eugene Mukankusi, ndabaramukije mwese kandi mbahaye ikaze kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika. Impunzi z'Abarundi ba mu nkambi ya Nduta mu gihugu cya Tanzania barahura n'ibibazo bitandukanye byo kwivuza birimo kurangaranwa n'abaganga na bamwe mu baganga, kubura imiti, kutitabwaho uko babyifuza n'ibindi.
Nko mu bakuze hoho ugiye mu gitondo urinda utaka umugoroba utavuwe, ibyo nibyo niboneye ubwanje nyine naragiye ebaga ku mugoroba natashe ntanarose no kuronka n'urukayisha buriranye ndanarukurayo.
Uwo ni umwe muri izo mpunzi havuga ukuntu yashavujwe na serivisi z'ubuvuzi ukuntu yakiriwe kwa muganga. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turaza kuzigarukaho ku buryo burambuye mu mwanya. Mube hafi ya radio yanyu cyangwa se telefoni zanyu. Turaza no kubaha umwanya mutashye inshuti n'abavandimwe. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu, yongeye kubaha ikaze. Muradukurikira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 na metero 22 ndetse na metero 25, 31 na metero 41 mu gitondo. Mushobora kandi no kudukurikira ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru yacu tuyahere mu Rwanda, mukanya turaza kunyarukira mu Burundi turebe uko myiteguro y'amatora ihagaze. Urwaruka hafi 30,000 rwo mu turere turenga 20 tw'u Rwanda rumaze gufashwa kwihangira imirimo n'ibiyobyabwenge. Uwo mushinga umaze imyaka 3 hutewe inkunga na ambasade ya Amerika mu Rwanda binyuze muri gahunda y'ikigo cy'Amerika cyita ku iterambere mpuzamahanga USAID. Mugenzi wacu Pierre Cave niyo nkuru uri mu Rwanda aduhe inkuru irambuye.
Ubuserukizi bwa Amerika mu Rwanda burashima aho ugeze ikigega cy'iterambere mpuzamakungu cya Amerika USAID cyawushizemo amafaranga arenga gato imiliyaridi 18 z'amafaranga y'u Rwanda na yarenga miliyoni 200 z'amadolari ya Amerika. Steve Kamanzi icege yacutwara uwo mugambi muri USAID avuga ko intego ari ukwigisha urwaruka rutaronsa amahigwe yo kuba
mu Rwanda. Turi mu 2025 tusaba jene tumaze kugeraho ni 30,000 muri iyi myaka 3 ishize 60,000 nanone tukareba bari mu kiciro cya mbere cya kabiri cy'ubudehe ariko nanone batigeze bagera muri kaminuza kugira ngo tubahe bwa bumenyi ngiro bashobora kuba bakwifashisha mu gihe gitoya kugira ngo babone akazi. Zimwe mu risk biga bagomba kwirinda ni izo ngizo zo kuba batwara inda zitateganyijwe kugira ngo bagere kuri za ntego zabo. Iyo umukobwa akiri mutoya akaba yarabyariye mu rugo yo mujejeje ku kazi umufashije mu byinshi we ubwe ariko nanone n'umuryango.
Bamwe mu bagize amahigwe yo gufashwa n'uwo mugambi wa USAID barima ibihumyo byitwa mu Gifaransa le champignon mu karere ka Musanze bishize hamwe barenga 15 bagwiriyemo abakobwa. Ubu barongoye avuga ko bakura inyungu nyinshi ituma bagiye kuba abakire.
Mu gihe cy'amezi 3 dushaye 90,000 300,000 twagendaga twunguka hejuru 50,000 tugenda twongera igishoro. Ni ukuvuga ubu tugeze ku tuzu 16 muri iyi site kuvuga tugeze ku gishoro cya miliyoni imwe n'ibihumbi mirongo inani. Dufite isoko rigari rya mbere n'abaturage, uyu musaruro tubanye mwinshi tugemura kuri Kigali Farm. Wakuramo cya gishoro cyacu cy'ibihumbi mirongo icyenda, akazi ugashobora kunguka ibihumbi mirongo itanu gusubiza hejuru. Biri kuza, ntabwo turi ababakire ariko turi mu nzira njya bukire, kuko ibi bihumyo turi kubikoramo amasambusa, ni isambusa zikunzwe.
Abandi nabo bakora mu nganda zitandukanye nk'uruhingura imitobe n'inzoga kavukire i Musanze, nabo barashima aho bagejeje.
Kwizigama ubu twatangiriye kuri zero, no tugeze ku bihumbi nk'ijana na mirongo itanu, kandi tumaze amezi nk'abiri dukoteza urugo byamfashije. Njye waje nta meza nari mfiteyo, ariko ubu mfite ameza n'intebe abantu baricara bakamererwa neza.
Mbere ntarahugurwa pe, narahembwaga amafaranga yose nkayakoresha, ariko mu by'ukuri ubu ndakora nkagirayo nzigama, biramfasha mu iterambere ryanjye kandi bikamfashiriza n'umuryango.
Hari n'abashimye gukora akazi ko kumwa no guhingura imishatsi.
Sinaburara mu rugo ntiba, sinaburi pantangura no kwizigama ku cyumweru sinshobora gusevinga nk'ibihumbi makumyabiri. Nkagirayo n'isevingira, nkagira n'abasevinga mu ishyirahamwe.
Iruhande yo gushima, basaba ko USAID yokongereza imfashanyo ibaha kugira ngo bungure ibikorwa byabo, abandi nabo bakamenyesha ko aho baronkejwe akazi badafashwe neza.
Indi mbogamizi, hari igihe dusarura nk'ibihumyo byaba biraye nta mafirigo dufite, bikaba ngombwa ko dushaka umukiriya niyo yaduha makeya, ariko bikarara bishize. Kuba batwongerera igishoro tugahaza isoko, kuko dufite amasoko menshi, urabona twegeranye na Gisenyi, hari n'abaza kubigura babijyanye Goma, tukagura n'amamashini. Ibi bihumye tukajya tubikoramo ifu.
Nta kontara y'akazi dufite, ariko imbere gatoya twizeye ko tuzabona kontara y'akazi.
Aho USAID ibicishije ku bakurikirana uwo mugambi, barahafitiye inyishu.
Nk'umushinga ntabwo dushobora kuba twatanga byose, so ikimwe mu byo dukora ni ukugerageza kubahuza n'izindi serivisi twebwe tudatanga, tubahuza n'indi mishinga, tubahuza na gahunda z'uturere, tubahuza ndetse na ba rwiyemezamirimo, kugira ngo ibyo twebwe tutarimo gutanga babe babihabwa.
Bitekanjwe ko uwo mushinga uzoshikira urwaruka rugera ku bihumbi mirongo ine, ukazohera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Pierre Claver Niyonkuru, urakoze kuri iyo nkuru. Nshuti rero, murimo gukurikira Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ibiganiro byacu tubikomereze noneho ku makuru yerekeye u Burundi. Kuri uyu wa gatanu, umurwi w'igihugu cy'u Burundi wigenga ushinzwe gutunganya amatora seni washyize ahabona ikirangaminsi cy'amatora yo mu mwaka 2020 mu Burundi. Turi kumwe ku murongo wa telefoni na mugenzi wacu Eloge Wirika Neza udukurikiranira iyi nkuru, aho ari mu biro by'Ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya. Eloge, iyi gahunda y'amatora iteye ite?
Egomeje, ni gahunda y'amatora amaze gushyirwa ahabona n'umukuru w'umugwi seni Pierre Claver Kazihise. Yavuze ko ku itariki ya 25 ukwezi kwa kane umwaka 2020 uza hazaba amatora y'umukuru w'igihugu, itora ry'abajenama b'amakomine hamwe n'iry'abadepite. Hanyuma ku itariki ya 20 naho z'ukwezi kwa gatanu uwo mwaka nyine hazoba amatora y'abagize inama ntenguzamateka, abo twita abasenateri mu Gifaransa. Mu nyuma rero hahereze amatora y'abajenama bo ku mitumba cyangwa mu makaritsiye, ni ukuvuga ko hazoba ari ku itariki ya 24 icyo gihe z'ukwezi kwa myandagaro, ukwezi k'umunani uwo mwaka nyine.
Ayo matariki yatangajwe, hanyuma abarebwa n'ayo matora baba hari icyo bari babivugaho?
Ego meje, ni nk'abanyamigambwe bari bahari, harimo nka Kesa Nibizi atwara umugambwe Abanyafurode b'Unyakuri, Iragijyandadaye nka Aloyizi Banza Witonde atwara umugambwe APDR. Bavuze bati twashimiye gose ko ikirangaminsi kije kare, tuzoronka akanya kwitegurira amatora, ati kandi kisunga itegeko rishasha rigenga amatora. Ariko hari n'abarigaye, ni inkuru nane rw'abagendana ubumuga mu Burundi, bavuga bati ikarata y'itora ntiyisunze ubumuga bw'abantu, urabye nk'abagendana ubumuga bwo kutabona bari gutegeka kubashyiramo za nyandiko zabo bita bahaye mu Gifaransa, kugira ngo nabo bajye gutora bagononokewe, baba aribo bitoreye batagiye gutorerwa n'abandi.
Ibyo se by'ubwo ubwo buryo bwo gufasha nk'abo bagendana ubumuga bwo kutabona bwari busanzwe bukoreshwa, cyangwa ni ikintu cyaba ari gishya mu gihugu cy'u Burundi?
Chuba ari gisha kuko abagendana umuga kuva kera bamye bataka basaba yuko nabo bo boheza bakoroherezwa kugibona bavuga ati mu nyubako zitandukanye dutegeza koroherezwa kugira ngo natwe twitabweho kuko hari abantu usanga badatambuka bagira ku kinga n'ibindi ni nk'ibyo rero bavuga ati ibi byategerezwa gushirwamo bikiyumvirwa ko natwe turi mu wundi mugwi w'abantu utegerezwa koroherezwa.
Urakoze cyane.
Nanjye ndagushimiye Jenny.
Radio y'Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ibiganiro byacu birakomeje. Tuje noneho muri Tanzania mu nkambi ya Nduta. Muri icyo gihugu impunzi ziracyafite ibibazo byo kwivuza. Zimwe muri izo mpunzi zirinubira ko abaganga bakoresha umwanya nabi, umwanya munini ku matelefone. Ni bimwe rero mu bituma izo mpunzi zidoga zikavuga ko zitakirwa neza. Muri abo ngabo hari abaganiriye n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika umugenzi wacu James Jovin, bamubwira uko icyo kibazo cyo kwivuza ku mpunzi ziri mu nkambi ya Nduta gihagaze.
Nukura ugiye nko mu gitondo nko mu bakuze hoho ugiye mu gitondo urinda utaka umugoroba utavuwe ibyo nibyo niboneye ubwanje nyine naragiye ebaga ku mugoroba natashe ntanarose no kuronka nurukayisha buri ranye ndanarukurayo
nda ari umwana babonye ko ashushe cyane cyane kugisho ryamaze kubera nyine ko umwana arenze niwe batwara niwe baca baratangurira ko kuri miti ariko byongeye kandi buri ubugwayi siko ubushushe gusa ushobora kuba ufite kwari kubangamiye mu mubiri kandi atabushye ubufisi wo kumva ko mu buzima utorohewe ariko mu kuvura bakaca batangurira kurya muntu babona ko afise ubushyuhe wa wundi nawe umva kandi kubangamiye watabushye ubufisi aza kupfuka mu masaha 8 z'umugoroba kandi ariwe watanguye ku bitaro
gusa hariho abaganga bamwe bamwe mugabo ni bake usanga bakunda gutera inkuru cyane icyo turakunda kubibona aho ngaho iwacu mugabo sikuri bose mugabo hariho abaganga bito ushobora gusanga umengo yaje gutera inkuru kuri ku matelefone bariho kwehe kandi natwe umuntu abantu babaye ugasanga hari abatashi batarinze gutaba batavuga bivuye ku baganga bamwe bamwe mugabo afana bose abo baganga rero urumva
urashobora kutubona kutonda fazika ntebe bakaca bazana nk'ibipimo bagapima iyo bapimye rero bakabona umwana nta bucu hafise bashaka bamucagura ati wewe uhagura kugenda hariya ugaca rero uva mu gitigiri cy'abafise ubushuhe wewe ubaye uri hajya we ntibashoka bakwakira n'ingoga cyaba banza kugira ni kwaca abajya abafise ubushuhe ugateteka ugategera ko baguhamagara ngo bakwakire yuko bakuvura ukabura ikindi kibazo kandi tukama tubona iyo ku bitaro yuko ajije nk'umuntu nabona hari umuntu ashobora afashwa kiturumbuka mu ijoro kacyo usanga bararondeye abantu bamutera wa mutwara mu cyo bitaro nyine bitwegereye yumushikanye siko bamwakira bakabi baguma ngaho bikavura kacyo usanga bakurungitse ngo gusubira inyuma muhira uzomugarukane cyo ugati bamwakira mu mwanya waba uba bamushikanye kumbe nico cyose kandi kiratubabaza
cyane cyane ibyo usanga abantu bagenda baridonga ni ibyuko byuko marariya bashobora kwitimba kugira ngo tukayibura ahubwo nimba hariho ubundi buhinga burundira ubundi buhinga bufite ingufu bupima iki malaria kuko kweri birakunda gushika abantu niba yitoga malaria kandi ariyo bafite gute ariyo batwaye urumva mu mico gihuro ne ukipuwe ushutaha bigasha bisaba yuko uza kudenda ni bwa bundi nyine urumva nyine bwanagenda urumva nacyo ko tereje
iyo watangizwa kuvuga wowe utazwi ntuvugwe n'igihe utavuwe hejuru yuko atamuntu n'umwe ahakorera uzi ugataha kandi utavuwe wabona yuko umwana yakurembeye ko atabushye uhafise ukemera kuja kwifashisha muri foromasi kandi wiriwe bitaro ko kwivuza ku bitaro ko bigoye nimba bifana n'amavuriro makeye tuje tubizi nimba ari iryo tegeko baba bafise ati tuziba turatangurira ku mwana tubona afise ubushyuhe twebwe ntitubimenye ariko icyo kintu kabisa cyatubangamiye cyane kuba umuntu afise ubugwayi bumubabaje adashushe ariko yagenda ku bitaro ntavugwe ugaca bareba ujya mu mashushe umwe adashushe agataha atavuwe.
Izo rero ni impunzi z'Abarundi ba mu nkambi ya Nduta mu gihugu cya Tanzania baganiraga na mugenzi wacu James Jovin ku bibazo bahura nabyo mu byerekeranye no kwivuza. Mu kanya rero turashoje tubashimira cyane kuba mwaduteze amatwi kwa mwahisemo kubana natwe muri iyi minota 30. Mutwihanganire rero mukomeze kutuba hafi, telefone ntabwo zitubaniye ariko rero ku buhanga bw'ibyuma mwari kumwe na engineer Joe Gill yarafatanyije na Macbill Yavaro kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubaradikira ibindi biganiro bitaha bya radio yanyu Ijwi rya Amerika. Mugire ibihe byiza.
Mutimweze muandanya kudutega matwi mu masogo na makeyi isa 12 tubashikiriza ikiganiro cy'umuziki tubategurira iminsi yose kwa gatandatu.